nzamba
nzambira samirana
Niriwe neza mwese bakunzi ba radio Inzamba sangikaze makuru yacu yo kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 14 Nyakanga umwaka w'2021 amakuru musikizwa na Zewe Diane nkuru nziza na yakabazizwe n'ingingo nkuru zikurikira Kongera ikiringo cy'umugwi w'amatohoza kuma bakoregwa kiremwa muntu mu Burundi nico gisabwa n'amashyirahamwe agera kuri 44 y'abaharanira agateka kazi na muntu ni mugihe haraye huguruwe I Geneve muri Suisse inama igira ya 48 y'igisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu kijejwe agateka kazi na muntu abasirikare bagiye kugarukana amahoro n'umutekano mu gihugu cya Somalia bari dogera ababarongoye bashaka kubakata amahera y'urutabana ko kandi atanu mwumvikano ubanje kuhaba ngo bagiye gutangishwa ihadabu ringana n'amafaranga ibihumbijana abo n'abantu bose batazokubahirizwa amabwirizwa yo kwikingira ikiza cya coronavirus mu Burundi ivyo byashikirijwe n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura Jimmy Hatungimana kuri uyu wa kabiri mu nama yagiranye n'abajejwe intwaro mu gisagara ca Bujumbura mukanya inkuru nyimwe ukwayo sangwe kazi
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
ndasubiye kuba hamwiriwe hano makuru tuyahere mu gisata cy'agateka kazi na muntu inama nkuru y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ijejwe agateka kazi na muntu isaba kubandanya umwihwezo w'ukugene agateka ka muntu kifashe mu Burundi na cyane cyane mu gisata cy'ubutungane amashyirahamwe agera kuri 44 y'abaharanira agateka ka muntu aherutse kwandikira iketa abaserukira ibihugu bigize iyo nama n'abayitaba kaburorerezi ni mu gihe haraye huguruwe icese ibikorwa by'iyo nama igira ya 48 I Geneve ku cicaro cy'ishyirahamwe mpuzamakungu kijejwe agateka ka muntu ni nkuru tubaza Jean-Marie Ndabashinze
iyo nama ngukwiye kuzofata ingingo ibereye yisunga ukuri kuri mu gihugu ku bijyanye n'agateka ka zina muntu uko kifashe mu Burundi iyo nama mpuzamakungu igira 48 yarayitanguriye I Geneve ku cicaro c'igisata ca ONU kijejwe agateka ka zina muntu ukwiye gutanga icyizere cuko hobandanya igikorwa cy'amatohoza ico kurikiranira hafi iby'agateka ka zina muntu ku rubuga mu Burundi eka mbere n'ubwigenge mu gushikiriza uko agateka ka zina muntu gahonyangwa mu gihugu amashyirahamwe agera kuri 48 y'abaharanira agateka ka zina muntu niyasaba iyo nama ko yogumiza ijisho ku Burundi na cane cane ku gikorwa c'urwego rw'ubutungane n'izindi nzego za leta akate Burundi ni mwe muri ayo mashyirahamwe ashigikiye ko kongerezwa ikiringo c'umugwi w'amatohoza w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU mu Burundi nkuko tubishikirizwa na Maitre Armen Yongere arongoye iryo shyirahamwe
wa mashyirahamwe yigenga twarasabye bagize iyo nama ko kubera ihohoterwa rya kiremwa muntu riguma ryerekana mu Burundi abantu banyuzwa abandi bakicwa abandi bagahagarika badakurikije amategeko ubutungane butigenga kerekana ko atari na kimwe cigenga gishobora gukora ivyo barabikorwa n'uwo mugwa matohoza ku Burundi tugasaba yuko uwo mugwa matohoza ku Burundi wokongegwa ikiringo ariko mu gihe babona yuko umaze kubona ikiringo inshuro nyinshi agaheza bagashyira ikindi gisata cigenga mpuzamakungu gishobora kubandanya gikurikiranira hafi ivyerekeye ihohoterwa rya kiremwa muntu bagatanga raporo yabo imbere iyo nama y'agateka ka zina muntu rimwe kabiri canke gatatu ku mwaka ku vyerekeye iby'agateka ka zina muntu mu Burundi
ibiganiro kuri iyo ngingo yo guhagarika canke kongereza ikiringo c'uwo mugwi vyitezwe kw'igenekerezo rya 43 za kuno kwezi uwo mugwi ukazobujejwe gushikiriza icegeranyo cawo ca nyuma imbere y'abaserukira ibihugu bigize iyo nama y'ishyirahamwe mpuzamakungu ijejwe agateka ka zina muntu ku isi
Jean-Marie Ndabashinze arakenuye dutandukire mu gisata cy'amagara y'abantu naho abarundi baba hanze bita abadiaspora ngo bari mu bakwiragije ikiza cha COVID-19 mu Burundi izo byashikirijwe n'umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi kuri uyu wa mbere mu ngoro y'inama nshingamateka Gerard Daniel Ndabirabe amenyesha kwa bo barundi bo muri diaspora bakwiragije ico kiza igihe bari bitavye ibikorwa vya leta vy'indwi yahariwe abarundi baba hanze yatunganijwe n'ubushikiranganje bw'imigenderanire mu muhari mapu Burundi Buhire bamenyesha ko umukuru w'inama nshingamateka yarakwiye guhimiriza nyabuna leta gushiraho ingingo zo kwirinda ico kiza
ni inkuru ya Josephine Jean Sekunzimana
Abarundi baba mu mahanga bita diaspora baheruka mu Burundi bitabira ubutumire bwa leta y'u Burundi bubasaba guhimbariza mu gihugu cy'amavuko indwi yabahariwe nyuma hafi y'amezi abiri basubiye inyuma mu bihugu babamwo umukuru w'inama nshingamateka Gerard Daniel Ndabirabe yaraye yagirije abo Barundi ko aribo basize bakwiragije ikiza cya COVID mu gihugu cy'u Burundi
reka ndabivuge hari abantu twakiriye mu minsi iheze abantu bo muri diaspora haje benshi cyane kandi hari abashoboye kwanduza banabigiye n'aho bashikiye mu miryango yabo ati murashobore twabanije mu miryango bari bashikiyemo ariyo mpamvu tubimenye twese twaburuke rero tuze twipimisha nka gatatu mu ndwi mwebwe abashinga amateka nka gatatu mu ndwi mwipimisha n'imiryango yanyu
mu muhari mapa Burundi bavuga ko iby'umukuru w'inama nshingamateka yashikirije ari binyoma uyo muhari umenyesha ko aho abo baje bava udashobora kurira indege udacandazwe canke ngo upimwe COVID-19 Libera ntibashira kandi umuvugizi w'umuhari mapa Burundi ahamagarira abategetsi b'abarundi gufata ingingo zihuta zo kugwanya ico kiza aho guta inkubire ku bandi
nta numwe yurira indege adafise passport yerekana ko yaronse incandago zibiri akongera ko akerekana ko yipimishije kandi adafise uwo mugera bashitsi Bujumbura naho nyene bapimwe murumva neza rero ivyavuzwe ko ari kinyoma kibishe ngira bigira beranda kindi nohereza ko nukebura abarongoye Burundi abo kujya kubesha nibafata ingingo ruhasha bahe uburenganzira yuko arundi baronka incandago nkuko bikorwa mu bindi bihugu
tumenyeshe ko indwi yahariwe abarundi baba hanze yatunganijwe n'ubushikiranganji bw'imigenderanire n'u Burundi n'ayandi makungu kuva ku igenekezo rya 27 kugeza ku rya 30 z'ukwezi kwa mukakaro uyu mwaka
nayo ngo mu ntumbero yo kurwanya ikiza cya corona ihadabo ry'amafaranga y'amarundi ibihumbi 100 niryo rizohora ritangisha uyo wese azofatwa adakurikije amategeko yo kwikingira ico kiza cya corona iyo ningingo shasha yamenyeshejwe n'umukuru w'igisagara cya Bujumbura Jimmy Hatungimana mu nama yagiranye n'abarongoye intwaro mu gisagara cya Bujumbura kuri uyu wa kabiri iyo ngingo ikaba yafashwe kubera ibitigiri by'abandura ico kiza bibandanya kwiyongera nk'uko bivugwa n'umukuru w'igisagara cya Bujumbura tumukurikire
mwego mujeje intwaro mumenye yuko muzoza mugenzura neza abantu bambaye agafukamunwa mu assemble banini manini nkaya murabe ko abantu bakarabye kenshi murabe ko abantu batariko barayambirana aho muzosanga ivyo bintu bidakogwa uko amande yale amande n'ibihumbi 100 amande n'ibihumbi 100 kuko aho twavugiye ni kera twebwe tukeneye societe dukeneye communauté itagira mu ndwara za muratembera mugenda hirya na hino ndazi ko muzoheza mugaca mubona yuko kwambara agafukamunwa bikenewe cyane rwose ni mwebwe mujeje intwaro mu mazone no mu makarti muzobanza mwirasure yuko cyangwa muzobanza mubamenyeshe yuko mutegerezwa bategerezwa kwambara agafukamunwa atari uko naho na mwebwe mazobaca amande y'ibihumbi 100 duka rero akarorero nukwihera kuri mwebwe nyene
muri iyo nama nyene hafatiwe yindi ngingo yuko ihadabu iri hagati y'amafaranga 100,000 n'ayarenga ariyo mafaranga hagiye gutangishwa kuba tubahirije igikorwa cyo kubomora inyubako zabo zubatswe hadakurikijwe amategeko ku mabarabara makuru ari mu gisagara cya Bujumbura ku metero zitandatu nkuko leta ibitegekanya n'ubunyene twumvirize Jimmy Hatungimana n'umukuru w'igisagara cya Bujumbura
abo bose badararije izo ngingo zatanzwe n'abadukurira twebwe twagiye kuzishyira mu ngiro abo bantu tuzobatangisha ihadabu ihadabu mu gifaransa ni amande birumvikana tuzobatangisha amande ava ku bihumbi ijana kuduga kuduga sinzi aho tuzogeza kuko nk'uko Mustanta yabivuze ati hariho sur la avenue de l'université amagorofa yose mu kibanza cya leta ubu rero objectif dufise nuko ivyo leta yanyazwe ifo kubisubizwa aho hose leta yanyazwe ntayenda mu iki dusabye abyumvise ati wakoreye imyaka uta ivyo leta yanyazwe nk'umubyeyi ntacyo leta isaba ngo wakoreye imyaka 60 30 20 10 ati duhe uta oya twebwe ntibadusubize ikibanza cyacu rero mu kudusubiza ikibanza cyacu bategereza gutanga amande ahera ku bihumbi ijana kuduga kandi bayatanze azohabomora we nyine cyangwa twebwe turi tuyibomorera tuzoba dufise ibikoresho bikwiye icyo ndakivuze mu kirundi kandi cyumvikana
icegera cya mbere cy'umukuru w'inama nkenguzamateka Spesi Karitas Njebarikanuye yabogojwe mu biro by'inama nkenguzamateka kuri uyu wa kabiri Spesi Karitas Njebarikanuye akaba yasubirijwe n'umukenguzamateka Denise Ndadaye Spesi Karitas Njebarikanuye akaba yaheruka gucibwa amande y'imiliyoni 2 kubera kwikika mu kiza mu kudandaza isukari ku giciro kitashinzwe na leta ishyirahamwe Sosumo rikaba ryaciye rifata ingingo ryihuta yo gukura ishyirahamwe ry'ubudandaji ry'uwo mukenguzamateka ku rutonde rw'abacuruza isukari mu gihugu mu kanya turabandanya n'amakuru twabateguriye
Inzamba
Tuanda neza n'amakuru mu gisata cy'indero ahishure gisumbuye y'indaro ryo mu ntara ya Bubanza riri mu ngorane zo kutagira amamatera abanyeshure bararako amakuru ava muri iyo ntara yemeza ko abanyeshure baraye batanguye umwaka w'ishure bategetswe kugenda bitwaje amamatera bararako abavyeyi baharereye bagasaba leta gutanga amamatera kuri iryo shure kugira ngo abana babo bige neza Idonido na Jacob Sibomana
Iryo shure gisumbuye ryo mu ntara ya Bubanza giteguriye kwakira abanyeshuri 200 baje kwiga baba mu ndaro mu mwaka w'ishuri watanguye kuri uyu wa mbere w'2021 ushira 2022 nk'uko amakuru dukura kuri iryo shure abivuga imatera 6 gusa nizo zarangwa kuri iryo shure gushika ku munsi wo gutangura umwaka w'ishuri ayo makuru nyine akemeza ko ubuyobozi bw'iryo shure bwategetse abanyeshuri baje kwiga kuza bizana imatera bararako yindi ngingo yafashwe n'ubwo buyobozi nuko abanyeshuri biga mu bisata by'indimi hamwe no mu gisata cy'ubutunzi biga bataha kubera ubwo bukene bw'imatera umwe mu barezi wo muri iyo ntara atera kamurita gufasha iryo shure bwo kwigisha umunyeshuri ataruza hajyama bigoye cyane
Apa aku muredi? Emo tak aku awal esoknya awal itu seorang bofasha, kira anggur aku kan esok itu aku kira kira ni macam macam. Awal itu aku borang awal tak ada orang sayang lagi. Kira anggur nak awal ini saya faham aku nanti dia berdoa dah yang ni gonda. Kena aku nanti dia siapa? Mungkin ada tak sendiri? Alam tu lalu aku nama program aku sila gaya aku dia aku bagai dah tegur.
Ababyeyi barereye kuri iryo shure nabo nyine basaba bashimitse ko iryo shure ryoronswa imatera kugira abana babo bige neza. Adenzamba tukaba twarundiye umuyobozi w'iryo shure Gilbert Bikeshimana akaba yatwishuye ko iyo ngorane atari uno mwaka gusa ariko bazo kimaze igihe kinini kandi yagituye ubushikiranganji bw'indero akaba akirindiriye inyishu.
Nayo mu makuru avugwa mu gisirikare imyidogongo ni myinshi mu basirikare bari kugarukana amahoro mu gihugu cya Somalia. Ababarongoye bariko babasaba amafaranga 40,000 yo guterera umugwi w'isirikare uzwi ku izina rya Muzinga kandi mu Burundi abasanzwe babakatwa ku kwezi amafaranga yo gushigikira uwo mugwi ayo mafranga bakayakatwa ku makonte yabo batagishijwe inama bagasaba barongoye igisirikare cy'u Burundi guhagarika vuba iyo nyifato babona ko atakindigamije atari kubasahura utwabo ni inkuru dushikirizwa na Beni Akserakana
iyo myidogo ihagaze ahanini ku mafranga abo basirikare bahembwa iyo bari kugarukana amahoro mu gihugu cya Somalia baguma batozwa amafranga ataho azwi n'amategeko umusirikare w'umurundi wese aho muri Somalia ategerezwa gutanga amafaranga ibihumbi 40 ku kwezi yo guterera umugwi w'igisirikare muzinga amafaranga bakatwa ku makonte yabo batigeze babigishwa inama n'ababarongoye nk'uko no musirikare abishikiriza
mu kwezi guheze kwa munani baraje batubwira bati muzinga no kuyiterera muzinga umugwi n'umupira mu Burundi w'abasirikare tuterere ibihumbi shika 40 umusirikare ani amisome ivyo ntivyari nk'ukutubwira ahubwo vyaje nk'uko ari nk'ukutumenyesha gusa nayo ingingo yari yarafashwe ivyo rero gufata iyo ngingo twebwe tubona bidukorokerako ntitumenye bifatirwa nta nama bigera batubwirisha ivyo rero bikaba bitubabaza cane kuko tuba dusanzwe tuzi ko muzinga hari amafaranga umusirikare w'igihugu c'u Burundi adahara buri kwezi baguma bakata ku mushahara wiwe
ubu naho ngo abarongoye aho muri Somalia babahaye irindi tegeko ryo gutanga amafaranga 5,000 ku musirikare wese ayo nayo ngo nayo guterera umusirikare agwaje umugore we mu gihugu c'u Buhindi
ubu naho rero cyongereye iyi saha nyine y'uwo munsi turonse iyindi mesaje ivuga ngo hari umusirikare agwaje umudamu wiwe muri ende rero ono kumuterera ibihumbi 5 ku musirikare wese ari muri Somalia ivyo rero navyo nyene bikaza nk'itegeko kuko bavuga yuko bayakata bayakura kuri konti
twarondeye umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi Colonel Philibert Biyereke agiye ico ashikirije kuri iyo myidogo y'abasirikare bari kugarukana amahoro muri Somalia turamukena
amakuru twabateguriye arabandanya hari umuryango w'abarundi abahungiye mu ikambi ya Kakuma iri mu gihugu cya Kenya batabaza ko umutekano wabo ugeramiwe ivo ngo nuko abakozi ba HCR mu gisata cy'ubuvuzi boba baranyuruje amafaranga yaragenewe kuvura umwana wiwe yavukanye ubumuga bw'ubuhumyi bavuga ko muri kino gihe barara ntibuca bagasaba ko umutekano wabo wokingirwa ninkuru tushikirizwa na Blaise Nijimbere
wo murundi yahungiye mu ikambi ya Kakuma muri Kenya avuga ko ari karatotezwa bamutazira mwarabu umukenyezi wiwe nawe yitwa Imede Shimirimana intandaro yako gatotezo ngo yavuye ku kibazo cyo kuvuza umwana wiwe yavukanye ubumuga
ikibazo nahuye na cubu cyateye ubwoba kandi muragishobora no kunjana mu rupfu ngo mperutse kubyara umwana uwo mwana rero yavukanye ubumuga avuka kwaye ubuhumyi bw'amaso mu ndwi ziri za mbere twaciye tumutwara kwa muganga abaganga baramwakira bamupimye baca batubwira bati izi ndwara zose agwaye ntashobora kuzivurirwa ngaha mu nkambi izi ndwara zivurirwa i Nairobi mu bitaro bita Kenyatta Hospital baca batwandikira indwi imwe ko tuzoba tumujanye twagiye turitegura buca bagenda mu ijoro baca bantelefona bacambwira ngo inzi nuko nze gutora umwana n'umugore ngo tabatahane ngo ntibikunda ngo basanze ngo naho iyo bari ndende ngo kubera babuze abandi bantu b'abagwayi bari bujane ngo nta kuntu ngo umwana umwe ngo ashobora kugenda n'indege ngo naho iyo ngo yobibaye nini cyane
ibyo bitaro byo mu ikambi ya Kakuma muri Kenya ngo byaciye bifata ingingo yo gutuma ku muganga aza kumuvurira aho ikakuma muri clinique 7 amaze kubagwa uwo mwana ntigeze atora mitende bavuye bategeka ko ajanwa mu bitaro biri ahitwa Eldorette abaganga bamwerekeje aho Eldorette bavuye mu ikambi ntibumvikanye nabo kuri Eldorette abaho bababwira ko uwo mwana atarakwiye kuvurirwa mu ikambi se w'umwana yavuye ahamagara HCR iyo telefone ngo yoba ariyo yabaye imbarutso y'agatotezo abaganga ba Eldorette ngo barakarije cyane uwo mubyeyi w'uwo mwana Gift Auguste baramubwira yuko bashobora no kumwica
abantu bose bama barungitswe no kwicwa bakicwa ati ibyo bintu birimo amanya bambaze kugaragara nk'aho mengo barariye budget y'uwo mwana kujya kuntu basubiranyemo umuganga ashitse hariya byagaragaye ko budget y'uwo mwana yariwe bagaca baza kudabanganya bagira ibintu byo kuyaranja kuko umwana yari yandikiwe direct Nairobi gatoya na jyana vuma dama telefona ati bararyaguye ati wewe niba ufite ubushobozi bwo kutelefona muri UNHCR wewe ufite ingufu zo kutureka ati mbega wewe kuri impunzi y'umurundi ati wewe uza abakenya baribo uti uzubwoko bw'abagikuyu ubwaribwo ati umugikuyu arakwicaka guherana mbegi wanyu warikeze kubona uko bakerera impene nguzi ko ngako gukerera nk'impene
muri kino gihe bavuga ko barara nibuca aho bavuga ko bariko barondegwa n'igipolisi kuko batinye gusubira Rudorete kubera amajambo y'iterabwoba babwiwe basaba ko umutekano wabo kingigwa radio Inzamba ntitwashoboye kuruha kuri telefone umuganga yakurikiranye uwo mwana abajeje gukingira gato y'abana mu ikambi ya Kakuma baremeza ayo makuru bakavuga ko ico kibazo bariko baragerageza kugikurikirana
Blaise Nizimbere nawe nyene turamushimiye umukenyezi azi ku izina rya Nshimirimana Marie ku mutumba na zone Kazirabageni muri komine Nyanzarake arafunzwe kuva ku muhingamo kuri uyu wa mbere yagirizwa guturiza Marike umwana wiwe w'imyaka 5 yitwa Niyonkuru Belize aca aritaba Imana hari mu ijoro ryo kuwa Mungu rishira uwa mbere nkuko bimenyeshwa n'abanyagihugu bo kuri uwo mutumba nyene wa Kazirabageni amakuru dukura mu bajeje intwaro amenyesha kuwo yihekuye yoba yaturiye uwo mwana wiwe kubera yajyamana n'abagabo batandukanye mu nzu uwo mwana nawe agashaka kumutesha uwo mukenyezi yakoze iryo bara akaba yatuye ahagarikwa kuri uyu wa mbere akaba afungiwe mu gasho k'igipolisi muri komine Nyanzarake nino ngaha duciye dusozera amakuru yacu yo kuri uyu wa kabiri dushimire mwebwe mwese mwarimu duteze abiri Diane Nkurunziza hakaba ari njye nabashikirije mugire ibihe byiza mu banyu no mu byanyu naho ubutaha.